VOA. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ikomeje ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda hano i Washington DC muri studio muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese aho muri mbahaye ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Iyo rero bihurirayo nabo bantu bagiye kurima, bagiye kwimbura, bagiye kurudukaho tutandukanye mu mirima, birabarya bibivuna kuko mu mutima wavyo bifise umubabaro yuko byishwe n'inzara bibuza aho birisha kubera aho byategezwa kurisha bahavuye bahashira imirima.
Izo avuga ni mvubu. Uwo ni Jean-Claude Ndayishimiye uyoboye uruhongore kama rwa Rusizi mu Burundi. Iyi nkuru ku kibazo cy'abantu bicwa n'imvubu kubera ko bazivogera, ndetse n'indi nkuru y'ababyeyi mu ntara ya Kirundo batabasha kuvugana n'abana babo ku kibazo cy'imyororokere y'ubuzima, ni mu kanya gato mu biganiro byacu ku Ijwi rya Amerika. Mwese ndabararitse. Mu Burundi abantu bari hagati ya 25 na 20 bamaze kuribwa n'inyamaswa z'imvubu ku nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika n'uruzi rwa Rusizi mu gihe cy'umwaka umwe gusa. Ni ikibazo cyakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza ari Bujumbura.
Uruhongore kama rwa Rusizi ruri mu kiyaga cya Rusizi mu karere k'Imbo mu buraruko bw'ikiyaga Tanganyika ni nko kilometero 10 mu burengero bw'igisagara cya Bujumbura. Urwo ruhongore rufise uburinganire bungana n'amahegitari 10,000 673. Rugizwe n'uturere tubiri, agace karimo ishyamba rya Rukoko Secteur Palmera mu Gifaransa hamwe na Delta. Aho gace gatumbereye muri zone Gatumba, komine Mutimbuzi, intara ya Bujumbura. Akarere kitiriwe Delta gakikujwe n'uruzi Rusizi n'ikiyaga Tanganyika. Ako karere nyene nako kabamwe imvubu. Kuva mu kwezi kw'icyenda umwaka uheze, izo mvubu zamaze kurya zirica abantu batari bake. Mbega none niko kivyo bikoko birya abantu, kandi mu bisanzwe mu buzima bwa misi yose bitunzwe n'ubwatsi birisha. Inyishu tuyihabwa na Jean-Claude Ndayishimiye arongoye uruhongore kama rwa Rusizi.
Ibyo bikoko by'ukuri novuga nti ubwa mbere se novuga ko ari byo bigeramiye abantu, ahubwo novuga nti abantu niwe babigeramiye. Ibyo bikoko itegeko rihari rishinga imbibe z'ugo ruhongore kama zirategekanya akarere kari hagati y'ugo ruhongore kama naho abantu baba canke barima. Ni zone de transition bayita zone tampo, bifise uburinganire bw'amametero 100 impande zose z'ugo ruzi Rusizi. Rero izo metero ntizubahirijwe namba na gatoya, ndetse kuzirenga barazirenge baranavogera no hagati mu ruhongore kama nyezina abantu barondera aho bubaka aho barima bivanye n'ibirana by'abantu. Ibyo bikoko rero ni bikoko bisanzwe bijya ubwatsi, ntibijya inyama, ntibijya kindi cyose, bijya ubwatsi n'inkinka. Rero ico gikoko iyo kirishije neza kigahaga kirashobora kurya hagati y'amatona 2.5 n'amatona 3 y'ubwatsi ku munsi kimwe. Ibyo bikoko rero bimaze kuvogerwa hakarimwa aho bitegezwe kurisha, ibyo bikoko ntibiheza ngo bisubire kuronka aho birisha, bica byicwa n'inzara. Iyo nzara igahaba izovyara muri byo intuntu n'umubabaro.
Bamwe mu barimyi bafise imirima iruhande y'uruzi Rusizi bemeza ko aya mategeko batari bayazi. Uwo mugabo ahafise umurima w'amatomati n'ivyamwa.
Imyaka ihetse siko byari bimeze. Oya, twe twaje dusanga ngaha harima, numva nubu tugeze kuharima ko niko twasanze, kandi nta kuri twogira. Mu bisanzwe ntubabuze kuhangana gutya anya. Rusizi gora hatwaye hanini cyane. Oya, gora twaye imetero zirenga zicika nka 5. Uri abishije n'amasura yibona siko kwangana kuva kera rutera ruguma rugena rwagura.
Uko uruzi Rusizi rurenga inkomba abantu nabo bakavogeraho imvubu zagenewe kurisha, niko zitera imirima.
Imvubu ziratonera rwose, ziratonera umva turukundo turugira. Hajya nabo wararimye nabo biragoye kuguma wicaye imirima mbona nabo usanga bigoye. Turagerageza dukazibira ariko ntibishoboka. Aho hantu zahabonye neza urashobora no guhomba ugataha burundu. Ahanini nubona nk'ubunye nk'ibigori byari biri ngaha. Awo se yononye izunguruka kwije bigori byose yarabimaze.
Mu kiringo cy'umwaka imvubu zimaze kwirenza abantu barenga 15. Abajejwe kuzikingira bavuga ko zibica ziko zironderaho zirisha.
Iyo rero bihurirayo nabo bantu bagiye kurima, bagiye kwimbura, bagiye kurudukaho tutandukanye mu mirima, birabarya bibivuna kuko mu mutima wavyo bifise umubabaro yuko byishwe n'inzara bibuza aho birisha kubera aho byategezwe kurisha bahavuye bahashira imirima. Rero twoharura tuti nko kuva nko mu kwezi kw'icenda ku mwaka wa 2015 gushika uyu munsi, duhereye nko muri komine ya Kabezi gushika mu ntara ya Cibitoki, turamaze kubura abantu bari hagati ya 10 na 5 na 20 bagandaguwe n'ivyo bikoko vy'imvubu haba kuri Rusizi canke kuri Tanganyika mugabo iyo nyifato mbi si nyifato vyahorana cyane
hari ingingo zimaze gufatwa kugira ngo imvubu zikengerwe n'abantu ntizibarye
harafashwe ingingo yuko hacibwa umuserege w'ibirometero bishika 10 kugira ngo tubuze abari ko bagomba kubaka mu ruhongore kama uwo muserege rewo havuye ubushigwaho urazibira no vuga nti muri ako karere twimvyemwe uwo muserege ubu haratekanye ibyo byabuzima birarisha birasohoka bikarya bigataha amahoro mugabo aho bamaze kurima cyane kiracari kibazo dutegerezwa kubibumvisha tukabibatahuza neza kugira ngo turabe ko bahagarika kurima aho hantu ndetse no kuhakora imirimo itandukanye kuko ari mu ruhongore kama biroroshe ku bwatsi bwari buhari bwatsi kama busubira bukamera ibyo ko bigasaba kubaho
imvubu zitanu nizo zishwe mu kiringo cy'umwaka nyene zimwe zishwe n'abanyagihugu bashaka inyama canke bazitega mu mirima yabo izindi nazo zishwe n'abajejwe umutekano bariko bakingira abantu zishaka kurya n'atamatohoza akorwa abajejwe uruhongore kama rwa Rusizi bemeza ko imvubu ziri mu kiyaga Tanganyika na Rusizi zirenga igihumbi eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
kubakomeje kutwumva mbibutse ko mukurikira radijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC turacyari mu Burundi mu ntazi zitandukanye z'icyo gihugu abagiye baracyafite ingorane zo kuganira n'abana babo ku kibazo cy'imyororokere y'ubuzima ndetse n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zirimo iya sida umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze aratubwira icyo kibazo giteye mu ntara ya Kirundo iri mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'u Burundi
inyota yo kumenya ibijyanye n'ubuzima bw'irondoka iracyari nyinshi mu bana bageze mu bigero Agnes Ntamagaze ni umufasha bikorwa mu kigo cyitirwa amahoro cyo mu Kirundo avuga ko iminsi bamaranye n'ugwaruka mu buruhuko baganira ibyo kwirinda umugera wa sida no gukoresha imvugo itababaza vyaberetse ko abavyeyi atacu bafasha ahanini ugwaruka mu kubaganirira ubuzima bwirondoka rijaye n'amagara meza
dusanga abana no kuri bari bakeneye umuntu baganira niho rero izo nyigisho no kuri zara bafashije cyane bavuze ati ahubwo ibi bintu birakamaho bame babigira misi yose turonke nawe aho tuvugira ingene twabibonye twasanze atari kirenga ibintu byerekeye irondoka rijanye n'amagara meza nabyo bubaho kwa kuganira n'abana babo abavyeyi ntibugurukira abana babo ngo babibaganirize babona ko ari ikintu batokubaho kwa kubwira umwana
abana ubwabo bavuga ko ibiganiro nk'ivyo atavyo bigira baronka ku bavyeyi babo ubwo gwaruka ruvuga ko bike yabazi ku buzima bw'irondoka babikura mu vyo biga ku ishure
hari nk'abana batavugana n'abavyeyi muhira dufate nk'umukobwa nk'umuhungu akamuhenda akamubwira ibitari byo kandi nawe akaca agasanga nyene yaguye mu ntatari yiteze kuko atakuganira ariko barabitwigishije kandi twarashimye twaranongureho nakaryo nyene ko kubabaza n'ibibazo twumva nyene ko dufise
ababyeyi ni kuvuga ivyo byose nta nakimwe bababwira muhire
oya hari benshi batabivuga kuko bibatera amasoni
aya ntaje twigira tuganira nabo ahubwo twose abasantre amahoro yuko yogwizira izinyigisho ko ziradufasha gose ibyo dushobora kumenya n'agace kamwe tuba twize mu byo kwishure n'udushe duto duto tuba twize kwishure natwe nyine tuba duhagije
abavyeyi nabo bavuga ko umuco bakuriyemo w'ikirundi ukibagora guca ngo bogurukire abana mu biyago mwe n'ivyo vyemezwa n'abavyeyi baciye ku ntebe y'ishure vyitwa ko hari ico basumije abandi mu kuganiriza abo bibarutse mu miryango
zinyishi twazakiri neza cyane twasanze zikingira abana bacu kugwa mu buhumbu kuko kazuza kabika abana bacu birakomeye ko abavyeyi hari ikintu kinini kibuze kubera imico n'akaranga igihugu cy'u Burundi nitwemerera gose ko twisanzura ngo tuvuge ibintu bijyanye n'ibimba byirondoka
oya nta na rimwe twigera tubivuga ahubwo tubigira ikinyegezwa cyorondoka bijyanye n'amagara meza tuka twumva menga ntitwabivuga turi kumwe n'abana batonye tukavuga turi kumwe nabo tungana
aba bavyeyi basaba ikigo cyitirwe amahoro cyo mu Kirundo kubigisha n'ubuhinga bokoresha mu kuganiriza abana babo ibijanye n'ubuzima bw'irondoka
twosaba yuko natwe boza baraduhamagara kugira ngo abana ntibadutinye natwe ntitubatinye kutubivugire hamwe turasaba ko twigisha tukabiganira n'abana natwe tukamenya ubwo buhinga bakoresha
tureka kuyabwira ariko abana bo barabyirondere bakabikora murumva rero ko twotuma tuyabwira imbere y'igihe bakamenya ikintu kiba kukizobahamisha ricyo murumva rero ko bavyeyi nk'ikintu cyo bagikeneye cyane je mbona nuko natwe tugirisha amahugurwa bakatugirisha amanama nkaya tukamenyera kubivuga ko kubivuga siko kubikora
abana nabo nyene nuko babona ko abavyeyi babo bakeneye kwigishwa uko boganiriza abana babo ibijanye n'ubuzima bwirondokarije n'amagara meza inyigisho nkizo ntankeka zirafasha mu kugabanura inda zitwagwa zitifujwe nabigeme baba bari mu mashure bagava bayata Gaspar na yabagabo ajejwe ikarata y'inyubako y'amashure mu buyobozi bw'indero bwa komine ya Kirundo.
Turabona yuko kino kigo Centre Amahoro cyafashije cyane na cyane cyane mu gihe dusanzwe tuzi ko abana na cyane cyane abari kubaragira mu bigero badakunda kuganira n'abavyeyi babo cyangwa ugasanga kesha abavyeyi babo ntibabaganiriza ibijanye n'ingene bo kwikingira umugera wa sida. Bo ingaruka mbi nkuko byamavyibonekeje mu ma statistique tugira muri DCE akenshi murazi ko hari abana usanga batwaye inda z'indaro batifuje bigatuma baheba amashure mu gihe tuzi ko bashaka no kuhandura ikinzara ho nyanganda sida kacu usanga umwana ntekaratera imbere mu bijanye n'ubuzima bwa misi yose na kazoza ingisho zogwizwa kiko Centre Amahoro kikagwiza inyigisho tubona ko byofasha abana
ikigo citirwa Amahoro co mu Kirundo catunganije ivyo biganiro ku bana bashika amajana 3 bafise imyaka iri hagati ya 14 na 18 caratekereye ibikoresho vy'ishure abana berekanye ko basumvye abandi umumenyi mu kwishura utubazo tujaye n'ivyo baganiriye mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Kubakomeje kutwumva kandi turacyari mu Burundi aho ubuhinga bushya n'ubuhanga bushya bwo kwigisha abanyeshuri barangije amashuri abanza bugiye gutangira n'umwaka w'amashuri mushya uri hafi gutangira muri iyi minsi. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Fidel Antoine Nsabimana aratubwira uko bamwe mu barimu ndetse n'abayobozi bo muri Ministeri y'Uburezi babona icyo kibazo muri iyi minsi.
Ubwo buhinga buzokoreshwa mu kwigisha abana buca batangura igisata cy'abahejeje ishure shingiro babwita pedagogie d'integration mu rurimi rw'Igifaransa. Abigisha baronkejwe inyigisho kuri ubwo buhinga baremeza ko bufise akamaro ariko bakabona inyigisho bahawe zahawe umwanya muto mu gihe hari abigisha babigisha ivyigwa batigeze biga mu ishuri. Uyu mwigisha yegukira ubuyobozi bw'indero bwa komine ya Ruyigi aratubwira utunenge yabonye mu gihe bahabwa izo nyigisho.
Turamvye twari dukwiye kuronka iminsi ishika nko kundwa izibiri no kuvuga iminsi 10 kuko turamaze kubona ko twaragerageje kuronka muri rusangi ingene twokwigisha ibyigwa byose mugabo kandi byari bikwiriye ko bamwe bose bajya mu mugwi wabo bivanye n'inyigisho bazotanga no kuvuga discipline icigwa kucingwa. Ico rero cyari kudufasha kuko twomenye ingene tubyigisha mugabo kandi tukaronka nabishasha muri ico cingwa cyane cyane nk'icigwa cy'Igiswahili aho benshi bari barindiriye yuko bashobora kuronka bishasha bizobafasha mu bumenyi. Hanyuma rero kandi kindi naco mu byukuri tubiravye ukuntu tugiye gushyira mu ngiro ibyo twize harimo akarusho mu buryo bwo gufasha umwana kugira amenye na cyane cyane bizomufasha no mu buzima bwa misi yose.
Uyu nawe nyene yegukira ubuyobozi bw'indero muri komine ya Ruyigi aravuga amakenga iwe akagira n'icyo asaba abajejwe gufata inkingo mu bijanye n'indero.
Zerekeye intambamye ziriho nyinshi cyane ku mashuri usanga nk'abigisha dufate nk'ibyigwa by'ubuhinga shimi fizike usanga nka laboratoire bizosabwa ko abanyeshure bateza kuba bariko barigiramwo usanga atari ekipe maraboratoire no kuvuga mu cyiga cha chimie cyangwa physique aho rero izo zizoshora kuba intambamye kuburyo uzosanga abanyeshure bahakwa gusubira muri ibi bya systeme ya care aho uzosanga bavyiga mu ndome amateori gusa mugabo ugasanga mu kubishyira mu ngiro ntibyoroshe cyokogwa rero aho nuko abigisha leta ikabandanya ikaguma basubira bakarihiriza ubwenge se bavyiza nko mu bihe by'uburuhuko nk'uku abigisha bama bakarihirizwa ubwenge niho twaza tuba tugashika ku nyigisho z'akanovera cyo ni camere cha kabiri mbona nuko leta yo vyitegurira kugira ngo ishobore gukura hizo ntamba z'uburyo bw'amalaboratoire eka ndetse n'ibitabo kugira ngo abanyeshuri ico bakenera cyose amauti yose bashobore kuba bayafise.
Jean Marie Ntezuko bagira umuhanuzi ajeje vyigwa mu biro bijejwe gutegura indinganizo z'ivyigwa mu gisata cigamo bejeje amashuri shingiro aratubwira intumbero y'ubwo buhinga bushasha.
Indinganizo dufise ngaha mu gihugu nuko ari urutonde rumaze imyaka myinshi imyaka irenga 20 ubu rero hari hageze ko bagerageza kuraba ko bosubiramo bakaraba ingene ibyo bigisha byoba bijanye n'ibihe baciye bategura izi nyigisho bagiye gutanga muri uyu mwaka utangura kuko ari inyigisho zituma umunyeshuri yiga neza ibyo yiga akaguma ashobora kuzobikoresha mu buzima bwa minsi yose kuko ibindi yahora yiga yabyiga ari ibintu bitandukanye mugabo ubu no kugerageza gufatanya ivyo yiga kugira ngo noneho bigire intumbero ijanye n'ubuzima bwa minsi yose ubwo buhinga bushasha bumaze kuja mu ngiro twibaza yuko bazoba bize bakurikiranye ivyo vyigwa bazoba ari abantu bashoboye kugira ico bimariye mu buzima bwa minsi yose atari abantu bize kugira ngo baronke amanota longe diplome ariko arabantu bize kugira ngo ibyo bize bibafashe mu buzima bwa minsi yose.
Jean Marie Ntezuko bagira aremeza ko mu mashuri hari ibibazo by'ibikoresho mfasha nyigisho agasaba bigisho kubungabunga bike bafise kuko ibindi bizogenda biboneka buke buke. Mu ntara y'Indero ya Ruyigi mu seruko bw'u Burundi abigisha bangana amajana n'ibize kugera ku rwego rwa kaminuza nibo baronkejwe izo nyigisho kugira ngo batangurane n'ico gisata kitari kiyasanzwe. Mu Ruyigi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika.
Abakomeje kutwumva mbibutse ko mukurikira dujwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC. Hashize umwaka n'amezi ane arenga Uburundi bwinjiye mu bihe bya politiki n'umutekano udasanzwe ku buryo abaturage bamwe bageze ku 200 barenga bahunze igihugu abo kandi barimo n'abanyapolitiki mu mitwe ya politiki itandukanye ariko kandi hari umwe munyapolitiki utavuga rumwe na leta y'u Burundi ni umushingamateka ni icyegera cy'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Agathon Rwasa wiyemeje kumuwa mu gihugu. Ese we abonate abanyapolitiki bahunze igihugu n'abataragihunze amaze kuvugana na mugenzi wacu Frederic Nkundikije mu kiganiro muri Sanga.
Ubudasasi novuga ngo bushingiye kukuba uri mu nzego cyangwa itari mu nzego ubudasa bushingiye kukuntu umwe wese yumva politiki kuko uko politiki itunganyijwe mu gihe hemegwa ibyiyumviro byinshi bitandukanye imigambi itandukanye birumvikana yuko hariho bamwe baba bari muri leta n'abandi baba batari muri yo. Amareta kumbure harashobora kuba leta y'umugambi umwe cyangwa leta ihurirwa ko n'imigambwe iriya nk'uko ikibazo cy'u Burundi kugira ngo umugambi we muri leta nuko washikanye amajwi 5% mu nama nshingamateka icyo gihe ubushobora kuronka umushikiranganje mugabo suko kuvuga yuko uwo mugambi we watsinze umugambi wa watsinze warose amajwi menshi cyane niwo uheze ugashyira mu ngiro programme yawo ku biriho rero uravye uko byagenze uko amatora yagenze suko kuvuga ngo yagenze neza cyane ku buryo umuntu yokwizera rwose cyane kwijana ko ibiharuro byavuyemo ko ari byo mugabo umuntu afatiye kuri ibyo biharuro nyene umugambwe CNDD-FDD ni wiganje mu nzego uwo mugambwe rero kubera ishigirizo shingiro ukuntu byubatse by'u Burundi ndushobora gukora wonyene mugabo programme yawo niyo heza igakurikizwa muri icyo gihe kuba rero umuntu ari mu nzego cyangwa atari mu nzego siko goba urugero urugero ni umwe wese mbega atahura politiki gute cyane yumva yuko ibanga giye nk'umunye politike yotangura ate
ntabwibwe mushyaranye gatondo rwasa muri mu nzego leta irashakuzana nk'amateko mukumva amateko atameze neza mu kayanka ku giti cy'umugambwe utavu ku giti cy'umuntu atavuga rumwe na leta
n'uburenganzira si kuri jewe jenyine no kuri muri uwo mugambwe mu gihe iryo tegeko yobona yuko riza ribangamira inyungu z'umunyagihugu arashobora kutaritora n'uburenganzira kuko ubufise uburenganzira bwo gutora yego canke oya canke kutagira icyo rivuzeko
mundwi iheze umushyantaya gaton umuhuza mu biganiro by'abarundi yarashikirije icegeranyo abategetsi bo mu bihugu byo muri Afrika mu buseruko araheza aratanga ni kirangaminsi icyo navuga ko ari karata y'inzira y'ibintu byo rangurwa kugira ngo amahoro atsimbatare mu Burundi asubire kugaruka ikintu mwibaza ko coja ku rutonde rwa mbere mu gihe abarundi basubira mu mishikirano canke mu mibonano ni nk'iki
igihe ikintu mbona kibwirizwa kwihutirwa n'ukuntu hoshobora kuboneka umwizero hagati y'abarundi ibyo twobishika ko mu gihe ikibazo cy'umutekano coba catoye inyishu irama kuko gushika no munsi urumva ngo ikanaka ngo abantu ngo bahohotewe ikanaka abantu bazinyiye ikanaka abantu bafashwe bakubiswe nabande ugasanga abo bantu hose ugasanga umenga hariho abantu kwigenza uko bishakiye ugasanga rero hariho kwinubana ugasanga hariho kutaba kudaharanira no kutihanganiranira ibyo nibyo mbona yuko bibwiza kubanza gutorega umuti kuko igihe cyose hazoba hari kwinubana amahoro n'umutekano bizoguma bigorana mu gihugu kandi burazi yuko yatamahoro ashimeye ahari yatamutekano bose biyumvamwo n'ibindi byose bica bicumbagira umwimbu urakoroka iterambere rikibagirwa abantu ugasanga bama mu ruhagarara imitima ikamiri mu mutwe icyo nicyo kibazo nibaza ko ari cyo nyamukuru kuko icyo gitoye umuti haba hatowe umuti w'ibibazo byinshi cyane bituma mwe niyo nyifato cyangwa mwe niyo mero imera iba nk'uko
ko imbere y'uko duha ijambo abanywanyi muri radio ijwi ry'Amerika nashaka mu kanya gatoye cyane rwose mushyana sa mutubwire ikintu cyo kurwa kugira ngo abarundi bari hanze abahunze batari abanyapolitike abasivile ikana abanyapolitike bari hanze igihugu kugira batahuke mu gihugu hoko rw'ikimaje mu make munsi buno tumwe
icya mbere nuko leta yokora ku buryo iyi myidodombo wumva ya misi yose ngo abakubiswe ikanaka abapfunzwe ku mvu zidatomoye abagize gute nuko ibyo leta yobihagurukira bikavaho bigacika burundu ikigira kabiri nuko leta yokora ku buryo yizegwa ikizegwa n'abarundi ikizegwa n'amakungu icya gatatu nuko iyo leta nyene yogira kigoro igarondera ukuntu ihindura imvugo kuko rimwe na rimwe hari imvugo zikoreshwa n'abategetsi ukumva ni imvugo z'ikivutu umuntu akumva umenga we nta kibanza afise muri mu gihugu camwibarutse amajambo amwe bakagerageza naho bahari ibyo byabara bababaje byarababaje cyane hari ibyo babibabaza bakagerageza kubirengera kuko leta ibiriho ku bakunzi no ku gutara abakunzi bayo amatori yabaye ubutsinzwe ntibatsindaho kandi n'ubutsinze ntaba hawe uburenganzira bwo gucinyiza cyane gukandamiza abandi leta yugira kigoro kugira ngo yizigigwe na bamwe n'abandi bigatuma noneho abari bo bose bumva ati burya bya bintu biriko biraza reka ahubwo tugende dufatane mu nda n'abandi iyi ntambwe tuyikomeze hirya y'ejo kumbure demokarasi isasagare yezeze igihugu kije mu iterambere kuko gushika uno munsi ugiye kuraba hari ukuntu hariho benshi bitiranya amatora na demokarasi kandi amatora ari intambwe imwe muntambwe ya demokrasi utuma demokrasi nyakuri ibaho mu gihugu
tubibutse n'icuti mwese komunika mu Rwanda nyakumiriza radio ijwi rya America risamenyere i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda turafise umunywanyi wa radio ijwi rya America Claude mwiboneza murafise ikibazo murafise cyumviro
bandikura mutabarundi bene wacu nabo batumire nko mushinga ntawe gwaza
yego arakumva
abarundi bene wacu bagore mu buce butandukanye
nduga ku ijambo
nagira mbate uwo mushinga ntawe gwaza
yego
mwavuze yuko ngo abantu ba politiki bese bahunze igihugu batavuga rumwe na leta ngo hama yo mushinga ntawe gwaza nawe ari numva ngo ari mu bantu batavuga rumwe na leta ariko nabwo batavuga rumwe na leta iyo leta nawe irimo ndimo kujambo yigeze kuvugira abanyagihugu kuvuga yuko ngo mu kujya muri leta ngo yagombye gusingira abanyagihugu bi abanywanyi biyo ngo ngo yakagenda muri leta ngo bari gupfa cyane gose none ubonye barahagaritse gupfa bindi barahagaritse kwangazwa bindi ntibadutotezwa nko batotezwa mbere icyo ni kibazo cya mbere mwa mumbari gato
urakoze
ati none tuvuga ngo ubutegetsi kandi nyabutegetsi nawe ko tuza rikegera cya mbere cy'inama y'amateka noneka iyo amashinga amateka iri muri leta zindi ni muri leta murakoze
urakoze Claude reka duhe ijambo kandi Samuel muriwe neza Samuel
muriwe neza
murafite ikibazo icyumviro
kibazo nagira mbaduwo mu ishinga amateka bacu hagati y'u Rwasa
yego
nagira ndamubate nk'abo nk'umunyapolitike kandi abifitemo uburambe kuko arayimaze n'imyaka myinshi kukugambiriye yari muri opozisiyo radikali kandi yariwe novuga yewe shimikiro rya opozisiyo mu Burundi hama baranga amatora baravuga ko batabyitoza mugabo wewe haragera igihe bari bari kumwe arabasiga aca aremera ajya muri leta nk'ishinga amateka mugabo twaba twari twumvishije niyo minsi yeze bivugangwa arabivuga n'ubwo arabivuga ko ubuzima bwe bugeramiwe ko budakwiye kandi atumubaze ikibazo kijyanye n'umutekano wiwe aho kigeze yuko umwe tuba cyaratowe imuti hama kandi twarabonye ikiganiro yagiranye n'ikinyamakuru iwacu gikorera nka mu Burundi turabona gerashyikiriza na cyane cyane mu bibazo bihanze Burundi turabona ko umunyishi yagiye aratanga kumenga naho ari muri leta umwanya umwe avuga ko ari muri leta n'undi mwanya utari muri leta kumenga ari muri leta mugabo atagomba ngo kuba igikoresho cyangwa muri kumutegeka cyangwa agira tumubaze ko nize akamwenge byo mutera na cyane cyane ko nari umuntu akomeye afite abashinga amateka akagira n'abashikiranganje muri leta mbe hamwe ibyo anegura abona ko bitagenda neza byo guma bibandanya bikayangara ategeka niki yo hadubirya kera kama abashikiranganje iyo bari muri leta bave muri leta hadubirya nawe yatange iyo kumushinga amateka no kuba na kijya na no kubitegera cyane cyuko ina mashinga amateka
urakoze Samuel reka duhe ijambo na Leonce muri neza
ndagize mwiriwe
neza
nana umenyesha makuru
mwiriwe neza
mu mahoro ngaho ku ijwi rya America
na mahoro uri hehe
ni mu gisagara cya Bujumbura
duga ku ijambo
okay ndashaka gutera intege umukuru ice umushinga amateka wacu nyene cyubahiro umukuru w'umugambi wa Gatogwasa iteka yateye abarundi iteka nawe nyene ubwiwe yiteye kuba akiri mu gihugu cy'u Burundi hari byinshi bitari byari bateguye bitari kuba akiri mu Burundi ariko Imana ishimwe kumbure niwe akunda kugaruka ati kubaho k'umunsi ntabari impuhwe z'agace nawe kuba akiriho ntabari impuhwe zaba n'abariye hamwe n'ibyo ndamuteye intege akomere ku muheto kabisa
urakoze Leonce reka tumwijana
hari ndafisikini kimwe ngo amashya kugaruke ko
yego
kubahunze igihugu cy'u Burundi sabahunze igihugu cy'u Burundi hari nabahungiye hagati mu gihugu kubwo umutekano muke wabo batakija mu mihana yabo kubwo impamvu ziriya na ziriya zo kubikeka ibi nabiriye by'ukuri umukuru w'igihugu niwe afise ijambo rya nyuma harimo umunyepolitiki umwe yigeze kuvuga ngo ni Alpha na Omega ngo itanguriro n'iherezo mugabo yari ihenze cyane ariko ngomba kugaruka ku iki nafati ya mbere yo guhamagara abahungiye mu gihugu mu bihugu by'u Rwanda Tanzania n'ahandi hose mugabo bari hagati mu gihugu bamaze gusubira mu mihana yabo batekanye batariko baratotezwa n'abageze kubarongora ibyo ntibyabigende uko bazobafasha ya mbere kujya mu biganiro bihurikimo na bose nkuko bayivuga.
Urakoze, urakoze cyane rwose.
Mu twihanganire gato ntago umushinga ntaye gato rwasabashije gusubiza iyo kibazo, ariko ikiganiro kirambuye cyamurisanga ku buryo burambuye nejo mu gitondo isa 12 kuri radio Ijwi rya Amerika. Hagataho mwese mugire ibihe byiza. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.